Alphonse Kubwimana ari muhinga bw'ivyuma helahela ko zanjenje kubashikiriza no makuru agizo n'izingingo nkuru zikurikira kurabira hamwe cyokogwa kugira ngo amahoro n'umutekano w'umusesekara mu karere k'ibiyaga binini nibyo bikoranije urwaruka n'abakenyezi bakangurira amahoro bo mu bihugu by'u Burundi, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa mbere bishikiriza na Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana wa Diyoseze ya Bujumbura. Muraza kubyumva muri ano makuru. Bamwe mu bakozi b'amashirahamwe asanzwe atora imicafu mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane muri mu makarite ya Nyakabiga baridogegwa cyane ko badatora imicafu ku gihe ngo niyo baje kuyitora hari aho bagenda bivye impuzu n'ibirato. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura nabo baremeza ko kino gihe urwaruka rutacitaye ibijyanye no kwikingira umugera wa sida. Muraza kubyumva murano makuru mukanya nidonido. Subire kubaha ikaze muri ano makuru kurabira hamwe icokogwa kugira ngo amahoro n'umutekano w'umusesekara mu karere k'ibiyaga binini nivyo bikoranije mu ruganda rw'iminsi ibiri Bujumbura urwaruka n'abakenyezi babakangurira amahoro mu bihugu by'u Burundi, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri uyu wa mbere. Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana wa Diyoseze ya Bujumbura asigura ko urwo ruganda rwatunganije n'urwego rujejwe iby'ubutungane muri Ekleziya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire myiza mu bagize ivyo bihugu. Mukurikire
rero ico gisata kiraba ivy'amahoro n'ubutungane no gusubiza hamwe kikaba catunganije ihwaniro ry'ukwiyumvira ry'ukuhanahana ivyiyumviro rihuza abaserukiye Ekleziya yo mu Rwanda muri ico gisata nyene abaserukiye Ekleziya yo muri Kongo nabo mu Burundi abaserukira amashirahamwe y'ugwaruka abaserukira amashirahamwe y'abakenyezi abo bose kugira ngo tuyumvirire hamwe kuko murabona ibintu biriko biraba mu raka karere kacu intureka zonone ibintu aha mu buseruko bwa Kongo mugabo ugasanga biragira ingaruka ku Rwanda biragira ingaruka ku Burundi biragira ingaruka ku karere kose bigasaba rero yuko turabira hamwe icokorwa ukuntu twogira urunani rw'abantu bariko baharanira amahoro n'ubutungane ibintu turabe yuko vyobandanya bitera imbere neza ibihugu bisubira kwiyubaka abantu basubira kwiyumva namwo abantu basubira kubana neza abafise ibyo bakora bijabuka imbibe abadandaza eka abantu bose bariko barondera iterambere rishingiye ku bikorwa usanga bijabuka imbibe borohegwe eka ibihugu byacu bibone kubandanya bitera imbere. Ni uruganda rero rw'iminsi ibiri rwo kuganira dufise n'abahinga badufasha gutomora ibintu neza turabe yuko hokomezwa urunani rw'abo bantu baba baje mu biganiro nk'ibi baba abo bo mu rwaruka kuko nibo benshi rwaruka niko rwinshi muri ibihugu byacu baba abakenyezi nabo nyene barafise uruhara runini kandi niyo hateyeze n'izo ntureka ze n'izo ntambara usanga zibagira ko ingaruka mbi kandi nyinshi.
Uwo Musenyeri arongoye Diyoseze ya Bubanza havuga ko uruhara rwa Ekleziya hari ntangere mu kunywanisha na cyane cyane mu kwibutsa ko abantu bose bakwiye kuba umwe nk'uko Yesu Kristo abisaba mu nkuru nziza. N'ubu mukurikire
Ekleziya irakora rwose naho itamishishira hejuru ivyo irikiratunganya kuko nk'ubu hariho ishirahamwe rihuza Ekleziya Katolika mu Rwanda na Ekleziya Katolika mu Burundi kandi mwarabonye no mu minsi heze abepiskopi bose uko ari 9 bo mu Rwanda bari ino turagirana inama turaba ineza y'ibi bihugu vyacu twipfuza nuko imigenderanire yosubira kuba myiza hagati y'ibi bihugu vyacu ko ari bibi tukashikira nabo vyega tubatura imyitwara ariko dufise aho inama irikiraba ubu ishingiye kwishira hamwe y'inama z'abepiskopi bo mu Rwanda bo muri Kongo iharanira demokarasi nabo mu Burundi twese tukaba ka Ekleziya turiko turaba intererano twoterera hanyuma mu nyigisho ya Ekleziya n'ibintu tuzi ko Ekleziya irondera imibano myiza ishingiye ku ngeso nziza ku gukundana ku kwiyumvanamwo hanyuma Ekleziya igomba yuko abantu babonana neza bagendera ku mico myiza bakunda bakundana bumvikana atari ibintu byo hejuru gusa naho baba hani bitandazwa naho boba basangira ibikorwa ico ni kimwe niko nivyiza mugabo bikaba ari ibintu biza bivuye ku mutima kandi bakurikira inyigisho Yesu Kristo wenyene yatanze igihe yaragitangura no kwigisha icese mbere niyo yavuga ati cyo narasizwe amavuta kugira ngo aboro bamenye inkuru nziza abacu mukuye umve yuko baronsa gahengwe abari mu munyororo kwidegemvya eka ivyo byose bikaba ari byo twebwe dushingira ko kandi nigo ruhara ekleziya itanga ayo mahoro avuye mu mutima ayo mahoro atari ibintu by'ukwirabika canke ibintu byo kugira ngo nagahengwe ahubwo bishingiye ku by'umuntu yemera ku by'umuntu agendera ku by'umuntu yitangira tukumva ko tuvukana turi bamwe kandi ubu turungurana mu buryo bwinshi uretse nibi byo guhanahana ibinabiri ya turaraba niyo tugize amanama duhura ukaraba aba bariko barigana ukuntu ibintu bitunganywe wabo ukuntu bimeze ni kabandi bakigana ugasanga twese turiko turahungukira turiko turahigira ibintu bishobora kudufasha twese
Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana n'umwungere wa Diocese Katolika ya Bubanza amafaranga harenga miliyaridi ijana niyo leta ihomba kubaronka uturusho exoneration ku bidandazwa byabo bari bakwiye gutanga amakori bivugwa na Faustin Ndikumana arongo ishiramwe parseme rihamagarira abantu guhindura ingendo ni nyuma yaho umushikiranganje w'ikigega cya leta ashize ahabona abahawe ubwo burusho mukurikira
ejo bundi umushikiranganje w'ikigega cya leta yererekanye ibiharuro bijanye n'uburusho butangwa kuri bamwe na abandi ntibashobore kuriha amakori ibyo bita exoneration yerekana yuko babateguye yuko abazoronka ubwo burusho bwo kutariha amakori igitigiri kitazorenga miliyaridi ijana na mirongo ibiri na zitanu z'amarundi amafaranga leta izokoresha ku mwaka mugabo agasanga cyabaye igitigiri cyahise ku miliyaridi zirenga amajana abiri na mirongo ibiri na zitanu urumva kiba ari kirenga cyane aya mafaranga aba arenze ko arenga imiliyaridi ijana ni hafi inshuro zibiri aba ari menshi ibyo rero birabangamira gutoza amakori ikigega cya leta kandi leta ibisanzwe inayakenye ibyo rero twame tubivuga kuva kera yuko ari ikintu cyosubirwa mu kikitonderwa amanama menshi twama twabigarutse ko uravye rero nk'amahera aja muri ibyo bintu by'ama exoneration by'uburusho nk'imyaridi amajana abiri zirenga mu myaka nk'itanu ziba ari miliyaridi zirenga igihumbi leta imaze guhomba n'amafaranga rero menshi cyane ndetse uravye n'aka gahombo k'imiliyaridi ijana zirenga mugo ugasanga ubushiranganje bw'ubutungane bwose ugasanga buronka amafaranga miliyaridi mirongo itanu n'umunani ubona n'ibibazo bufise mugo kumva ko nk'amahera duhomba imiliyaridi ijana abantu bagabirwa gutyo kuhoje karimwe birenga kandi tuma abantu bose baguma bakidogera ibintu yaje mu bisanzwe uravye amategeko hari uburusho butangwa kubera amategeko mpuzamakungu aja ari n'ivy'imigenderanire ntiyategetse kubana menshi kuko nibyo kuvuga ngo amaambasade ari nibyo yinjije ko bitariho amakuru hanyuma rero hataca ayandi rero ibintu biberamwo tricherie nibi uvumva ngo hari abantu bo muri leta batariha ngo abantu bo muri leta batariha amakuru binjije ibintu canke ibigo bya leta bimwe bimwe bitariho amakori byinjije ibintu abantu rero bagaca biki hari n'ibirongo by'aba investisseur abagwagwiza atunga ngo baronka ubwo burusho
Faustin Ndikumana asaba leta ko yobanza guhagarika ibyo by'uburusho bigasubira gutunganywa neza yongera ko n'ababikurikirana hari benshi bigatuma hariho abatariha amakori n'umukurikira
nta n'ikigo kiza kirakurikirana kura ubwo burusho yuko bwakoze ubwo bwategereza gukora cyangwa baburose babukoresheje ayo mafaranga yakoze bategereza gukora guhiza akazi kuba guhiza atunga cyangwa amashyirahamwe yavutse ugasanga n'ubwo bantu bariko bikika mu kiza wari amategeko ugasanga amategeko araha uburenganzira bumwe nk'umushyirahamwe w'agaca leta ngo yugutanga ubwo burusho ngo aravye ngo yiweje ko bikenewe bayita pouvoir discretionnaire ishobora gutuma abantu biyagura cyane hama ipuravye inzego zibikurikirana ugasanga ni nyinshi abantu babaye benshi bakontorora ikintu usanga kigoye no gukurikirana hari ubushikiranganji hariho za obere hariho bimwe bya debe hariho muri aya mabiro de ti dusanga yo hejuru ha muri petaye cyane n'ahantu ugasanga bose barashobora kugira icyo bavuze ku bijyanye n'ibyo bintu bya egzomerasiyo usanga rero hadutse bya bindi bya trafiki tenfuwa se muri egzomerasiyo ugasanga umuntu wese arondera ingene yo kunyika akiki kamukizo kia nalihe ayo makuri hanyuma ugatusanga legi ukiri kokira kila hombiro kwa tukwame tibi sabarelo hayo tibi sabarelo tutiho wanza haga haga likuche mitasi spasyo provizuare vinyefataki wanza ugo urusho bose mtafatie kumatende kumuza makuru bikabanza bigahagarara abarundi bakabibutsa mwibwirizwa shingiro ko bangana imbere y'amategeko mujaye no kuriha ikoro hamare bakiga neza amategeko ingene ahereza uyu cankuriya akaruvo gutari ikoro kuko ntivyo kumvikana ko bamwe batari ha makoro abandi bakaremegwa n'amakoro maremare abaguza tunga bamwe bamwe bidogwa sanga ari kubara kuko bati tuko tumaze gukorera handi mu bindi bihugu kubera makoro atubanye menshi batusanga ni kinita ngo asete fiscal aho leta ikura atera hagabanuka kikaca kibi kibazo ngabantu kuva ngo ntibarisha makoro ibyo rero biri mu bibangamiye cyane ingene leta itoza makuri ashobora gukora ibyo abiterambere
isanganiro inami sumbingimba
bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baremeza ko kino gihe urwaruka rutacitaye bijanye no kwikingira umugera wa sida ivyo ngo biterwa hanene n'ubuzima bw'ubushomeri babayemo bituma bagendana n'uwari we wese ashoboye kubaha amafaranga basaba ko boronswa ubuzi kugira ntibageragezwe n'inkuru ya Sheila Ilambona
Nkuko bisigurwa nabo banyigihugu benshi mu gwaruka bo mu gisagara nta kazi bafise kino gihe kandi ngo bagira ibibazo byinshi bamenyesha ko mu kubura uko bagira kubera kubura ico bakora bamwe baja mu buhumbu abandi nabo bakarondera uko baronka amahera baciye mu nzira zose abanyagihugu bababazwa ko muri ugo gwaruka ari bake biyumvira kwikingira
benshi baripangiye abo bajene b'ubu ni akazi babaha ugasanga bagiye kunywa utuyoga ugasanga bakuyeyo abo ibyo bitama n'abajene bagwaye bacavuga naje nawe rose kuri ca kimama reka naje ndawucuruza
generation y'ubu inarimo mugera wa sida n'ikintu kidakinywa na gato ni ibintu bisanzwe abantu benshi batinyize indwara za diabete ibindi abantu bakidanaza amaprudence mu butike ngaha ni bake cyane ubaharura kandi n'abakobwa b'ubu cyangwa abahungu bazikoresha ni bake ntago harura ngo sida iracabaho cyangwa ibiri cyangwa irafite ikindi kintu kibizozana oya cyangwa nabona ko ari indwara nk'izindi kubera iteba kwica kubera atari indwara ifata umuntu ngango aje mu bitaro iminsi ngahe iki ari indwara umuntu asazana akagira iki ntibayitinye
kubgabo babona ko hari hakwiye ko ugugwaruka rudafise ico rukora ruronswa kazi ngo vyokinga ko basubira gutwagwa n'ibintazi
ubye abantu baje mu busambanyi umwanya muri umuri n'abantu badafise ico bavyo bakora aronse ikintu bakora gika abantu ruki pension vyo fasha
bakagwiza ubuzi kwa menshi n'ibishomeri
ivyo bikaba bivugwa iko mu gihe mu mgambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida PNLS bamenyesha ko mu 2025 ibice 50% vy'abandura ari gwaruka
Sheri Lambona urakenuye bamwe mu banyagihugu ho baba muri karitsiye ya Nyakabiga na karitsiye Rumuri mu gisagara cha Bujumbura baridoga ku micafu idatogwa ku gihe bakanegura kandi ko niyo baje kuyitora bamwe mu bakozi b'amashirahamwe asanzwe atora iyo micafu bakunda kubiba ibikoresho bakabivanga n'imicafu abaganiriye n'isanganiro kuri uyu wa mbere baridoga ko bamaze amezi abiri badatoregwa imicafu bagasaba ko botoregwa imicafu ku gihe nayo bakozi bayo bayo mashirahamwe bakigishwa gusonera ibintu by'abantu Alex Ndayisenga
ukuri ubucafu mu mpango ko bishobora kudutera ingwara agomba no kunyinyegeza ndamubaze
mugaje ikibazo cyo gutorega imicafu kirabaragishinga nabo muri karitsiye Nyakabiga na Rumuri aho twakoreye kwibarabara gicume muri Nyakabiga bavuga ko imicafu yatowe mu ndwi heze ariko bari barategeye kuza kuyitora
muri karitsiye Nyakabiga barabara ni kuri dis turiko twara ubu hariho mitende iho ishya mu gihe hari bwa mbere bararikuye amaze kurikura ko ryaramara nka ukwezi hafi ameza abiri itarada yarara gabavuga kandi impamvu y'ibitoro mugubu turiko turaraba kwezi kurashobora guhera n'imisi mikeyi bagace baza kuri toro
ku rundi ruhande ni kwibarabara rya kane n'irya gatanu muri karitsiye Rumuri aho usanga mu ngo zimwe zimwe ibifuko bitekeye mu imicafu bo ngo haraheza ameza abiri atashyira hamwe rije gukura imicafu muri iyo karite
bwe urabona ikijanye n'iyi micafu twara tu bahora baza hama rero munsi umwe haraza umuhungu umwe kuko ahora aza kubitora bwa mbere bavuze ko yahagaze bamuhagaritse bujye rero gushika no munsi nico yamubona aracarindiriye
murabona nkaho mbaye micafu ndabona umwe ngo yarenze turarindiriye niyo modoka bwa niyo modoka n'ibinsana ntiraza
turamaje meza abiri basa dutorere twaravuze ho tubishira byaruzuye nta ni modoka ndetse mbonirengana yo ijejwe gutwara ubucafu
hagataho abanyagihugu baranegura ingeso y'ubusuma yibonekeza muri bamwe mu bakozi bayo mashyira hamwe asanzwe atora imicafu aho bakavuga ko bakunda kubiba ibikoresho bakabivanga n'imicafu
tuko turaraba hari ingorane zimwe zimwe zihari muri bo ko zibabo bakoresha mwa mashyira hamwe yabo nyine atora mayarara ari ukuntu bagenda nyine amenya ntandero baba bafise bagenda baratuka abantu nk'akantu banikiye ari nk'impuzu cyangwa ikirato basize ahantu kagisanga bagitwaye cyangwa uje umuntu ashaka guparika nk'amakara nk'ahantu pembeni nyene sahas dimande yarara gasanga usamaye gatoro gasanga babiyoye
baraje gihe kimwe muri ameza biraheze barinjira mu rupangu baratora ubucafu rero hariho impunzu zari zanikiye bagiye bajanye ndetse harimo bavuga ko harimo amafaranga ya depoje ahantu bagenda babitwaye ibyo twarabibonye ngaha ku rupangu
twagerageje kurondera urongoye karitier umuri kugira ngo agire icyo yivuze ko ntitwashoboye kumuronka ariko abo banyagihugu bose basaba ko botorerwa imicafu ku gihe nayo ngo afise amashyira atwara imicafu ngo boza barigisha abakozi babo gusonera ibintu by'abantu igihe baba ariko barakura imicafu mu ngo bayipakira mu miduga.
Alexander Sengula kenu yabanyagihugu wo kumutumba ndava busongo muri zone mudubugu muri komine ya Mpanda barashima kubona baherutse kuronswa amazi meza ava mu kuzimu aho ni mu gihe hahora ubukene bw'amazi kuburyo bahora bakoresha amazi mabi cyane byatumye hapfa abantu batatu mu kwezi k'umunani bahitanywe n'indwara ya korera mu ntwaro bakamenyesha ko n'indi mitumba igiye kuzoronswa amazi meza. Space Caritas Kabanyana.
Amabombo ashika 10 y'amazi ava mu kuzimu niyo ishyirahamwe amazi wota ryashize kuducimbiri tumwe tumwe two kumutumba ndava busongo ni muri zone mudubuku komine Mpanda abanyagihugu bo kuri uwo mutumba barashima.
Nukuri turashima cyane turashima gose ku rugero utagira uko rungana kuva turonka amazi twari dutewe ikibazo na korera n'izindi ndwara abo bantu baradufashije na chef de zone wacu kugira ngo bikunde cyo kimwe n'umwenjeniyeri wa komine mu kududodora kugira bikunde turonke amazi ureba bari batugururiye bimeze neza cyane turashima kare twari dufise ingorane zikomeye cyane gose kuko mu busongo tugira turonka amazi twaje ahantu barabara rya kabiri ni kure abo bidakunda baca baje kuvoma kajike cyo gituma kwaca tugubara cyane gose hari abantu bapfuye banga hafi batatu kubera isuku rike mukubura amazi meza korera twovuga muri rusange kuva amazi aza ibintu bimeze neza cyane.
Aba banyagihugu bagasaba ariko ko n'utundi ducimbiri two kuri uwo mutumba tworonswa amazi meza
ariko na cyane cyane n'uwo mutumba nyene ntarahashika neza hari ahantu bitaragenda neza ko ashobora kuboneka ubwo na n'ubu kw'iryo teka twari twe nabo bategetse ubucimbiri budafise nibubanze buronke ama n'indi mitumba ishi ironke
muntwaro leo ntigire nzigo umuhinga ajejwe iby'amazi amatara n'agataka amenyesha ko n'iyindi mitumba igiye buke buke kuronswa amazi meza kugira ngo indwara zifatira ku isuku rike zigabanuke canke naho ziranduranwe n'imizi. Space Caritas Kabanyana muri komine Mpanda hadiye isanganiro.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Gushinga ingomero n'imihora y'umuyaga nkuba hamwe no gukoresha ibikoresho by'itumatumanako ni imwe mu bindi bikogwa byiyongeye ko byemerewe ufise uruhusha rwo gucukura ubutare canke kariyeri. Ivyo biri mu ngingo yaryo y'184 y'itegeko rigenga ubutare ryo kuwa kane Myandagaro. Uyu munsi tubasomera ibiri muri iyo ngingo aho bivuga uburenganzira buva ku ruhusha rwo gucukura ubutare canke kariyeri ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu aherutse gutanguza icese igikorwa cyo gushora ubutare butandukanye mu mahanga. Stella Ndeshimi.
Nk'uko ingingo ibitegekanya bidaciye kubiri n'amategeko vyegasanzwe ariho hariho ibikorwa mperekeza vyemerewe umuntu asanganya uruhusha wo gucukura ubutare na kariyeri navyo akaba ari ibi gushinga no gukora ingomero insinga zitwara umuyaga nkuba gushiraho no gukoresha uburyo bw'itumatumanako n'ihanahana ry'amakuru gukoresha ibiturika gushiraho inyubako z'ubutabazi bw'ibanze harimo amasoko n'inzitiro zifasha mu kwinjiza akayaga no mu gutembesha amazi gutegura koza no guhingura ibyavuye mu butare ku bantu bafite uburenganzira kubika no kwegeranya ibyavuye mu butare hamwe n'ibisigarira byavyo gushiraho inyubako zo kuraza abakozi izisuku aho bavurirwa izinkino n'izakaruhuko hamwe no gushiraho ibibanza abakozi bateramo ibitegwa mbumba rugo boshobora kwikora ko muri iyo ngingo nyene iryo tegeko rivuga kandi ko hari n'ibindi bikorwa mperekeza byemererwa ufise uruhusha rwo gucukura nko gushiraho uburyo bwo kwiyunguruza nk'amabarabara indarayi ibivuka ubwato bushikirako ibibuga by'indege hamwe no gushiraho ibipimo n'imbibe zerekana aho ibikorwa bigarukira
buraca kugacana yandi mu nkino
Urukino rwa rugby ya Kenze rukinwa n'abantu 30 bagabugwa mu migwi ibiri umugumwe ukagirwa n'abakinyi 15 ibitandukanye n'urukino rwa rugby ACT rukinwa n'abakinyi indwi nkuko twabibashikirije muri bucana yandi nk'iheruka je hahandi kuri yo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi amenyesha ko urukino rwa rugby Akens rukinwa mu minota 40 mu gihe rugby ACT ikinwa mu minota 7 bucana yandi nkino na Jean-Marie Vianney Ngendakumana
muri bucana yandi nkino iheruka umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi yadusiguriye ko urukino rwa rugby ACT rukinwa n'abantu indwi hamwe n'uburinganire bw'ikibuga rukinirwako Gerard Ndikuriyo avuga ko atatandukaniro rinini riri hagati y'urukino rwa rugby ACT n'urukino rwa rugby Akens kiretse ko mu rugo rukino rwa rugby Akens rukinwa n'abakinyi 30 bagabugwa mu migwi ibiri
kubumvise rero urukino rwa rugby ACT muza gusanga bisa n'ibisa susa duza kurukuramo mwo ubudasa kuko bose umupira dubakinumwe ikibuga ntigihinduka ni za metero ijana bakiniramo na ambiti metero 42 ariko rero ubudasa rero iyo rugby ya Kenze ikinwa n'ano 15 mucamwumva ikibuga cyose ko kiba kirimo abantu 31 15 ku ruhande 15 ku rundi n'umarubit
irindi tarukaniro nuko rukino rwa rugby ya Kenze rugenda bukebuke kubera harimo ibyo gusugumana mu gihe rukino rwa rugby ACT barukina banyaruka
abwiye ko rugby ACT baranyaruka gogo rugby ya Kenze rero muzo sangara ukintu rugenda bukebuke kuko harimo nimwe nimwe bita gusugumana musangamwo amajero groupe menshi bimwe twitamere twitahake amamore uzosanga biri mu naha muri rugby ACT biza usangara kanya gato usanga ntibiboneka cyane mu rugby ya Kenze ntivyo birimo rero
uwo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwa rugby mu Burundi amenyesha ko abakinyi mu rukino rwa rugby ya Kenze ko baba bari mu migwi itatu aho umugwi wa mbere ushigwamo abantu babiri banini banini bafise inguvu kubera bakina basugumana
abakinyi bari mu migwi itatu umugwi wa mbere no wabajya mubona banini banini b'inguvu bashobora gusuguma abakina byo kugongana hama hakabamo rero nabandi rero baba bashika umunani n'imiburibure no wicenda abashyamwe umupira we ntategezwa kuba azi no gusuguma ari munini ya cyane hama uwundi mugwi rero busigaye mucamwumva ko ari abantu batandatu bari abantu bazi kunyaruka cyane abo twita rezeriye n'abatuwakara
mu gutsindira amanota 3 mu rukino rwa rugby ya Kenze batereka umupira hasi nka kurya babigenza mu rukino rw'umupira w'amaguru football iyo bashatse gutera penalty nkuko Gerard Ndikuriyo abandanya abishikiriza
mu gutsinda sico kimwe muri rugby ACT yashatse gutera ajya amanota 3 agira ku mupira udunda muga muri rugby ya Kenze arawushira hasi akurya bategeka muri football bagomba gutera penalty naho nyene arawutegeka hama akawutera kugiruze guca hejuru ahanda amanota arugwa kumwe
ugo rukino rwa rugby ya Kenze rukinwa mu minota 40 ariko ngo haraba kuruhuka hagati minota 10 na 15 bivanye n'ingene ikirere kiba cyifashe
rugby ya Kenze bobo bakina umwanya ukwiye gose bakina minota 40 bagaca baruhuka hagati y'iminota 10 na 15 biba bivana n'ikirere uko kimeze iyo tameze neza bagaca baruhuka iyo minota 10 mugabo niyo bobona ko bikenewe bo bavuga ati reka baruhuke neza ntibashobora kurenza iminota 15
ikindi gikunze kwibonekeza mu rukino rwa rugby ya Kenze nuko iyo ashuje cyane umuhagarikizi atanga umwanya w'iminota 2 ku bakinyi kugira banywe amazi
akandi kantu gakunda kubamo benshi batamenyereye nuko muri rugby ya Kenze iyo hashushe cyane arbitre wenyine arashobora kuvuga ati ndabahaye pause yo kunywa amazi iyo nayo nyine ni kwa kundi mushamva ko mwaya muto ni minota 2 bakabigira cyane cyane iyo haciye nk'iminota 20 urukino rutangwe
urukino rwa rugby ya Kenze rwamuka mu gihugu cy'Ubwongereza rukaba rwagiye rurakwirakizwa kuva mu kinjana cha 19 mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza nka Ireland Afrika y'Epfo Australia hamwe na Nouvelle-Zélande
Nina hano rero duciye dusozera no makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi mwakoze kuyatega abiri Alphonse Kubwimana ni we muhinga bw'ivyuma Elahila koze n'ijene ko ndabashikiriza mugira mu mwoba.